Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika giye kuwasikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi, mu Kirwanda, mu Burundi, mu bihumbi bya mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda, mu bihumbi bya kuri FM 104.3, mu ushobora no kujya kwigira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru @ radio yacu voa@.com. Mwiriwe neza nshuti mwese, namwe bakunzi radio Ijwi y'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ishyirahamwe ry'urwaruka nyafurika mparanira majambere ya jape africaine mu ndwi ziheze ryaruguruye icese uruganda rw'iminsi itatu mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge ibimenyeshamakuru bikorera ku butaka bw'u Burundi mu bijanye no gusimbataza agatega kazina muntu umwuga wabo wo gutangazamakuru. Urwo ruganda rukaba guguruwe icese mu gisagara ca Bujumbura n'umunyamabanga ntayegarizwa mu bashikiranganji ujejwe kumenyesha amakuru ubuhinga bwo gutumanako amakuru hamwe n'ibinyamakuru. Uruganda nk'urwo kandi rukaba rwatunganijwe ku murwa mukuru wa politike y'i Gitega ku magenekezo ya 15, 14, 16, 16 na 16 uku kwezi nyene. Amenyesha amakuru bashika kuri 60 bayitabye urwo ruganda ko gukarisha ubwenge cyane cyane mu byerekeye agateka kazi na muntu. Mu kiganiro muri sana cyo munsi duhiriwe duhishije kuko twashoye kubona Eric Nsengimana arongoye ishyirahamwe AJAP Africaine ari nawe yatunganije urwo ruganda. Muraho neza Eric Nsengimana.
Yego, turaha turashima na iko batumviza turabaramukije namwe Washington DC. Muraho,
turakomeye. Turi kumwe kandi abamenyesha amakuru babiri bitabye urwo ruganda. Turi kumwe na Ndayishimi Aline, umuyobozi w'iradio EFM. Muraho neza Aline Ndayishimi.
Muraho neza Frederic.
Namahoro neza. Turi kumwe kandi na Alain Majesté Mbarenga, umuhinga akaba n'umwigisha mu bijanye no kumenyesha amakuru, consultant en journalisme et communication. Alain Majesté Mbarenga asanzwe kandi ari umumenyesha amakuru mu kinyamakuru Iwacu. Muraho namwe Alain Majesté Mbarenga.
Washington DC.
Turakomeye ahi Bujumbura mwifashe gute?
Ni Bujumbura risaba bukebuke na gahengwe.
Ni vyiza cane gose. Ni vyiza cane gose. Reka rero tuje ku muzi w'iki kiganiro. Mushikana Eric Nsengimana icyimbo cyo gutunganya uruganda nk'urwo rutumiyemo abenshi amakuru cyabajemo gute?
Murakoze cyane icyumviro cy'ugutunganya uruganda ku bijyanye n'agateka kazina muntu ku bamenyesha amakuru cyakuzemo kubera ko tubona hariho ikitumvikana hagati ya leta n'abamenyesha amakuru bamwe bamwe bipfanye n'uko utamenya amategeko umwe wese aba mugenga mu kazi kiwe. Hanyuma kandi tuje tufata twiyumvira tuti burya twokwigisha abamenyeyumviro n'abamenyesha amakuru ku bijyanye n'amategeko abagenga birashobora gufasha ko bakora umwuga wabo atangorane bagize bitunze amategeko. Hanyuma kandi twiyumviriye kandi ko abamenyesha amakuru ari abantu bashyika inkuru kure ari byiza ko twoganira ku bijyanye no gukwiragiza ibijyanye n'amategeko agenga agateka kazi na muntu hamwe kandi nuko bo bitunga gukora umwuga wabo bitunze agateka kazi na muntu bakirinda gucafuzanya kuko twabonye ko hari ibimenyesha makuru bicafuza abantu ibindi bigacafuza leta kubera ko baba batazi ko baba ariko babanyanga uburenganzira bw'umuntu umwe rero ibyo byose nibyo byatumye twiyumvira ko twanahana ibyiyumviro n'abamenyesha makuru kugira by'ukuri bashobore gukora bitunze amategeko kandi bitunze kubahirizanya hagati yabo no kubahiriza abo bavuga hanyuma bamenye n'ingene basohoza inkuru na cyane cyane inkuru zijyanye n'icyo twakwita ihohoterwa icyo tukunda kuvuga mu gifaransa ngo portage de camp de violation ingene zitohozwa ingene zibahohorwe hanyuma turitunga tuba turaba dufasha kandi kumenya amategeko agenga umwuga wo mu gihugu
Eric Segimana muri kumwe uvuga ko hari abamenyesha makuru batazi amategeko agenga umwuga wabo
ego nkuko byabonekanye no mu nama twagize hariho bamwe muri bo bavuze bati bamwe bavuga bati twe tukoze umwuga imyaka cumi ariko tuhejeje kwiga izi nyigisho tuhejeje gukurikirana uru ruganda ibyo twaradukora tubona ko tutaradukora twitunze amategeko nk'uko twategerezwa kuba tubikora rero twe twaje tubona ko twabyumviriye hageze ko dushobora kubikora kubera ko ari intuze ari ikintu cyari gikenewe mu buzima bw'abamenyeshamakuru
abamenyeshamakuru bitabye urwo ruganda bangana iki Eric muratwumva
abamenyeshamakuru bitabye urwo ruganda bangana amajana atandatu bangana 60 nukuvuga twashoboye kugira guhanahana ibyiyumviro ari amamedia 60 akorera mu gihugu cy'u Burundi
murabona rero ko muri izo nganda zose mwatunganije mwashoboye gushikira umugambi mwari mwishinze
ego turabona ko twashoboye gushika umugambi twari twishinze kuko benshi muri bo basoje kuhakura ibyiyumviro bitandukanye kandi bigira inama ko bagiye gukora bagiye guhindura ingendo uko bahora bakora atari ko bagiye kubandanya bakora umwuga wabo
reka namwe madame Aline ndashimiye mutubwire ibintu mwakuye muri urwo Rwanda hari ibintu mutubwira mwungutse mutari muzi mu byerekeye gutangaza amakuru mutirengagije iyohezwa ry'agateka kazamu
Oya
sinzi ko mwese 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 mwese
kuko umwuga wo kumenyesha amakuru usanga ufitanye isano no kubungabunga cyangwa gutunganiriza cyangwa ibyo twakwita human rights mu Cyongereza kugira ngo umuntu wese ashobore kuba defenseur cyangwa ashobore kuba umuntu aharanira agateka kazi na muntu habaye hose hari igihe kenshi bw'abamenyesha amakuru ubona umengo uvuze amakuru ahegeze n'ugasanga aho dukorera aho dutora ayo makuru ugasanga ariko urubwinshi bwo burakoreka utubahiriza agateka kazi na muntu ni byiza nk'umenyesha amakuru ukumva yuko bikuraba ukambere ugashoboye gutahura no birakuraba birandaba ko agateka kazi na muntu aho kari hose ukegeza kukabikira ivyo navyo ntibiva kuco uzetwe biva ko indi kintu ariko birava yuko utegeje kubanza kumva ko uri umuntu imbere ko mbona umenyesha amakuru ndi umuntu kandi ntigwaranira agateka kazi na muntu aho mbaye hose sibyo gusa twashobora kuvuga ibintu bitandukanye kojuga ningene umuntu ushobora kuvugira umuntu arenganyijwe mbega uge kuri terrain tukacanye ku kibuga ugasanga umuntu kana ko bamurenganije bivuye ku matiriya mbega ukusata gute nk'umenyesha amakuru turashobora kuvuga imyifato zibereye umenyesha amakuru ashobora kugira mu gihe ari ku kibuga agahura n'umuntu ayashoboye kurenganya kugira ngo asohore kugira icyo amufashije sibyo gusa twashoboye kwiga ibintu
Ego namwe Alain Majesté barenga tu wabaza ikibazo twabajije Madame Aline Ndashibe ibintu mwa mwarakuye mu rwo Ruganda mutari munzi imbere kurujamwo nk'ibi
bwa mbere na mbere nagenda bashimiye kuba mwadutumiye hambanza kuvuga ko muhi cy'ubuhinga cya kumesha makuru mwuga amaze mukore mu isi itari mike hanyuma ubwa mbere na mbere kuva mu 2015 ubano hagati ya mesha makuru n'abarongozi warasubiye inyuma carasubiye inyuma ry'ibirenge ariko navuga kuko nk'uko nabivuga nk'uko no mu byigwa bitandukanye n'abahinga mu kumesha makuru abivuga nuko kandi niko bimeze abamesha makuru abarongozi n'abanyagihugu barasa amasezerano mu gifaransa bita contrat tacite no kuvuga ko ba bose barafise amasezerano nubwo atanditse iyo amasezerano twese dukorera abanyagihugu cyangwa abenegihugu rero kuva mu 2015 rimwe rimwe wasanga habaye ibintu byinshi hari abamesha makuru bahunze kubera umutekano muke wabaye mu gihugu cy'u Burundi kubera kutaronka amakuru akwiye hari abantu umengo harayeho kiba atari byiza hagati y'amesha makuru n'abarongozi ugasanga umengo abamesha makuru barabaye abasuye igihugu abamesha makuru kandi batera mu iterambere ry'igihugu basanga umesha makuru n'umurongozi kugira ukore inkuru nziza iteze imbere igihugu bagufata nk'umwasi rero cece n'amesha makuru yuko usanga bari ugasanga urabye ko hariyo n'abenshi ari ngaha mu gihugu bashime kutura amasi nk'abandi bantu reka abasikotse dukore igihugu rero kumenya ko umesha makuru n'umurongozi bose bahuje ku kintu kimwe bakorera ku banyagihugu kuko atavugirwa hari amesha makuru y'ibihugu abarongozi ntibubaho n'akamaro k'abarongozi bubaho yaba umurongozi yaba umesha makuru bateza basinyira umugozi umwe akamenya ko ariko bakora abanyagihugu nacyo gituma rero hageze ko twese twakorera hamwe hageze ko twakorera kubara akajyo keza rero umuntu mwaka turi 2025 ibaye 2015 ko twamenya amategeko atugenga amategeko umesha makuru ubwa mbere umesha makuru aza amategeko atugenga amategeko abamesha makuru bateye kuko n'abagenga n'amategeko atari menshi ni 28 yitwa code d'éthique et de déontologie professionnelle abamesha makuru batari bake bayagendera n'abatari bake n'abatwarinjira mu mwuga hari abatayazi mubwa byiza bo yamenye bakakorera kure
hariho amategeko ngendegwa ko nk'atanu ku isi hose agenga abamesha makuru bategerezwa kwisunga kugira ngo bagire inkuru zimeze neza tawuzegamiye inkuru tawubabwirije kuzikora ika inkuru atawuzegamiye ika n'inkuru gene aya mategeko rero menshi muri abo bamenyesha makuru barayazi tugarutse rero kuri gitunganya ry'urwo Ruganda nashaka ndabaze Madame Aline Ndayishimiye hari ibintu mubona byari kuba byaganiwe muri iyo nama canke ukuntu yatunganijwe bitoba byabashimishije
Okay, merci Frédéric ku gusura kandi kunyizera kwa mijambo. Nibaza yuko abatunganije Uganda baragerageje gukora ku bice bitandukanye byari bikenewe uko bamenyesha amakuru tuva ngaho twize cyane tumenye. Mugabo mu minsi itatu urumva yuko badashobora gukora ibivuga ibintu byose byari bikenewe babivuge byose muri iyo minsi itatu. Baragerageje kubipfunyapfunya cyangwa kubigira kubipfunyapfunyiza mu byo yakora twigisha mugabo haracyakenewe ibindi hugurwa haracyakenewe ubundi bubonano kugira ngo bishobore kungurana ubwenge mu buryo ubu na buriya
namwe nyine Alain icyo kibazo hari ibintu mubona urwo Ruganda rutashoboye gushika ko mwabuze ibintu byinshi cyane rwose rwashoboye kungura ubwenge bw'abamesha makuru hari ibintu mubona byari kuba byashyizwe ku rutonde cyane uburyo urwo Ruganda rwatunganijwe bikaba byarabuze kugira ngo umushya nta Eric Nsengimana niyasubira gutunganya u Rwanda nk'ubwo azi abifateko
yego ndabona yose bakwegi kwigisha muri iyo nama n'umuhinga mu basanzwe atanga gukora amesha makuru barongozi bokorana cyari kigo nari nahakoresha kandi ntabyo kwigisha kandi nari ndabona umusaruro inyota ikintu gikomeye cyari gihari ni uko amesha makuru twaboneye hamwe amakosa yo mwuga dusa dukora isi yose tubona icyo kuva kugira umubano mwiza hagati y'abarongozi amesha makuru utera imbere kuneza abanyagihugu twabonye ko dufitaniye amasezerano duteze gushyira mu ngiro kugira abanyagihugu bose tubonye ko tubura inkuru barongozi bacu kandi bategeza kuduha amakuru. Hanyuma twaraciye hirya no hino turi amategeko mpuzamakungu agenga iby'agateganyo na muntu, hama twaraciye hagati hirya no hino hagati curazi ko gahuza ugacape kamesurirwa mu muryango niwe bitarire nshyashya uraba nitura amategeko tugenga tusanga amategeko meza. Hama tugati ibintu twe twabimenye twamenye ibitugenga aba barongozi bacu mbega ko tubarondera bakatwima amakuru mbega ko batazi ko tuba dukwiye guteza imbere ko baba bazi ko dusangiye amasezerano yo guteza imbere igihugu. Twebwe hagati yacu amenshi amakuru twabonye ko hari ibintu byinshi bigihatse kugira dukora neza kugira duteze imbere by'agatekazira muntu mu Burundi bikiri hasi cyane kugira tubiduze kugira dukorane mu runani ibyo bita sinerji hagati y'amakuru n'abarongozi. Ubwo twarineguye turabona ibigenda neza turabitageza neza. Hati kuwa vizi uyo wali kutumila wa rongo. Zinabu kini wakawono ilika nenda neza kuja kutezi ngeri kiko. Imazoko wali wate guluga, damana mwumeko, dayari mwumiza chane, wali wate guluga vizi, hawa mchama kukiwa genga. Hali wate kuna wakonzi, wakawona haraga hati, murundi kimukiluza wakana kukarama Uganda ni bachura. Kitu mali wa rongo, zikumenya matenge kwa genga Uganda inabe. Kuko menisha mwaka kwa matenge kwa kota wa genga. Abarongozi abafite amaba gatandukanye hariyo bamwe babataza amategeko hari batazi kuri agategazi na muntu kugerizwa hari batazi amategeko kuzama kugaje agategazi na muntu hari batazi n'itegeko rigenga benshi abakuru warongozi hariyo n'abatazi amategeko rigenga benshi abakuru hari n'abakitanye benshi abakuru bakabatazira bakabitiranye n'abandi bantu batandukanye niyo byakubaze ko n'abarongozi bari kumenya ibibarigenga kugira dukore ku mukuru umwe dusa kuzumwe duteze imbere igihugu cyacu kuki wacu namwasi igihugu menshi amakuru smatsi igihugu kuki umurongo utari umwasi igihugu kuki umunyagi utari umwasi igihugu twese turi bamwe nacyo gituma tuteza kumenya amategeko n'ubundi tukamenya aho umwe atanguriye n'uwo udaheretse
nacyo
gituma rero
mushya ntahe Eric Nsengimana ibintu shikijwe na la majesté na Aline ndayishimi n'ibintu mushobora kugufatira ko mu gihe muzofata umugambi kutunganya izindi nganda
yego ni ibyo basibije birumvikana novuga ko twogira twokorera ko ariko birakwiye ko badoma kubusoke bakavuga bati abantu bakeneye kugira bashobore kutwitaba urwo ruganda ni bande kuko twebwe kuri kote y'ishyirahamwe ryacu twatumiye ubushikiranganji bubajejwe ibimenyeshamakuru ni ukuvuga ruserukira leta y'u Burundi mu bijyanye no kumenyesha amakuru mu ngaruka kumenyesha amakuru kandi navuga ko umushikiranganji yararumbise ubutumwa bwiwe haba mu gisagara cya Bujumbura igisatu twamaranye kuva tugitangura gutsinda turangize yarumvise umuyobozi ntayegayezwa ni ukuvuga icyariro ciwe bamuserukira mu Gitega naho arumvisa umuyobozi mukuru ajejwe ivy'amamedia ni ukuvuga ko ivyiyumviro bashikirije leta vyashitse iyo bija ni ukuvuga ko ikintu gikenewe hakenewe ko hoba swisi cyane kirikiranwa kibyo twavuganye ko biriko biraja mu ngiro rero hariho nk'abandi babona ko bari bakenewe by'ukuri ku ruhande rwa guverinoma batari kujamo twe nta nkeka ko mu bindi bikorwa tuzatunganya tuzobatumira kugira nabo bashobore guhabwa izo nyigisho.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ibintu byinshi mwakwiye muri urwo ruganda, inganda rero nk'izo ni inganda zizobandanya. Ikintu mwibaza cyotuma amenyesha amakuru batagize amahirwe yo kuja mu urwo ruganda muri izo nganda bumva ko bikenewe ko bazijamo nk'ibi ibintu nyamukuru mwahakuye, ikintu mwatahukanye?
Ego Frederic, nyemeye ndagushimira ukira kandi munyemeye ndagire mvuge ngo azape yagize neza gutegura gutekanya uruganda rw'amenyesha amakuru batandukanye mugabo twavuze yuko hari utundi usanga duhaze twotezwa imbere ukurikira kimwe muri icyo nagerageje kuvuga ni uko muri iyo kazi yavuze nyakubahwa warongoye ajape aravuga yuko bazotegura suivi kugira ngo barabe yuko ibyo bigishije tubagenda kushira mu ngiro na ngene cyaza nkashavuga ni nibyiza baso gutegura mu ndi Rwanda bakiyumvira ko kubayobozi cyangwa kubarongozi ama media atandukanye ivyo bicayifashike bicayifasha ko wa mumenyesha makuru avuye kubyiga aza agahabwa ikaze mu kimenyesha makuru akoreramo kugirango ashobore gufasha kwigisha n'abandi batashoboye gushikirwa na AJAP iyo mvuga ni ko yanzi yuko biragoye kugira ngo AJAP Burundi ishobore gutumira amenyesha makuru bose bahari mu gihugu cy'u Burundi ko turi benshi cyane mbwambwe ba wetere mu Uganda ko bayobozi b'amaradiyo cyangwa n'imenyesha makuru kugira ngo nabo nyine batahure iyo ntumbero byo ngo babafashe kuza bara barabogora mu gihe ibintu bya habaye tukose kanaka kugira ngo dushobore gukosorwa
ana majeste barenga icyo kibazo nyene haba amenyesha makuru bataje mu Rwanda ikintu umva bahombye n'ikihe ikintu cyo batuma bahurumbira kuja mu zindi nganda zotunganywa n'iki
mu vie amategeko aravuga mu kifundi mu gifaransa ni bavuga neza ngo ni les enseignants de la loi kuko abantu bose bategeza kumenya amateka n'amategeko abagenga abamesha makuru bwa mbere ko n'ikintu cyiza kumenya amategeko abagenga ni byigisha hari iminsi yose kandi bateza gukariza ubwenge kandi cyiza cyane ko baguma hagati yabo bagahuzwa na cyane cyane ko mu Burundi atashyirahamwe rihuza abamesha makuru rigihari uno munsi bandi baganiriramwo ni makeyi mbise ntigahoraho n'ikiyemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Burundi kicyagikuba ko araga zigakomeye cyane rero kumva bahura bakayaga ibijyanye n'amategeko y'umwuga wabo n'amategeko abagenga ndakeka ko bategereza kumenya ko mu gihe y'amategeko abagenga n'amategeko mpuzamakungu ateza ibintu byiza umuntu nagira mvuge n'ikintu kimwe ku ishyamba abantu biyumvira gukora ikintu cyiza mu guteza imbere umubano mwiza hagati y'uburongozi ubwa mbere ni ukumenya ko abantu ba mbere bateza kumenya n'abarongozi guhera ku mutumba gushika ku mushikiranganji ariyo ngo twashimye ko hari umushikiranganji ukumesha amakuru ashobora kuba hari mugabo biragoye mukuru w'umutumba atabizi mu shendo zone atabizi mu sitadire atabizi buramatara atabizi abo bandi bo bantu baba bajetara niba bajetara ibintu byose nibo abamica makuru agira ibibazo bari kubarondera amakuru bari kubarondera bimwe bita ekiride dore informasiyo barondera bimwe bita amasosiye d'informasiyo mu gihe rero utaronse amasosiye d'informasiyo aho hose hari abantu muri abantu bakifata abamesha amakuru nk'abansi bakibagira ko abamesha amakuru atari abansi ahubwo ari abantu baterera mu iterambere ry'igihugu kuri kuraba na les objectifs de développement durable z'igihugu urabona ko zisi yose za ONU urabona ko uruhare rw'amesha amakuru ari intambwe naco gituma rero abantu bose bafata iterambere ry'igihugu baciye ku mesha amakuru batokwibagira abarongozi bakuca abarongozi guhera hasi gushika hejuru ko bafise uruhara mu kumenya mu kubahiriza abateka ngo ku mesha amakuru kuko amesha amakuru amenya amateka mbega agiuma atashira kugiro hamba gahabwa uburenganzira bwo gukora isi yose atajya agubwe agafatwa nk'umuntu akora atera mu iterambere birafasha mu iterambere ry'igihugu kuko iterambere ry'ikoresha amakuru kwiga gukoresha amakuru iteye imbere na demokarasi ndetse gituma rero abariko barakora ibintu byose ni ikintu cyane mugati yo by'abarongozi kwigisha abamesha amakuru ni byiza kwigisha amakuru amategeko abagenga ni byiza ni nabyo bakora isi yose ni uguhugura mugati ntabwo abarongozi baba abantu bato bato bamwe bakora imitungo bamwe bashefu de zone baba guverineri n'abashikiranganji n'abayobozi bakuru mu bushikiranganji tutibabwiye n'ababavugizi b'ubushikiranganji kuko bashika mu karondeza makuru ukuntu ahatanduka ukabura kwereka kubera umunyamakuru munsi mu Burundi hari abantu batarakura kadeke n'abantu bariko baratahura ni birakwiye ko barafasha n'abandi bataratahura kuba mbere batahura nako bikobiza ibintu byo gutosora ibyamiza hagati mu gihindo ko bazajya bahibiriza kubahimirije amesha makuru bakayibiriza n'abarongozi kuko dukomeja ko dusenyera ku
gusenyera ku ngozi ni ikintu gihambaye cyane rwose icyo kiturushikanye ku kibazo gikurikira cyo kumenya ibintu kivuga bimwe mwashikirije muvuga ko kenshi na kenshi umenyesha makuru afatwa nk'umwansi kugira ibintu bihinduke mu shikanae Eric Zimana zogenda gute icyo kibazo cyifashe gute mu Burundi muri iki gihe
murakoze cyane nibaza ko atari muri rusange kubera ko twarabirabiye hamwe turabica hirya no hino kandi turabona ikibituma nuko keshi na keshi usanga aba umuntu ari karondera inkuru adashobora kuba afite n'uvuga uburyo kukumenya ingene arondera inkuru yiwe. Rero twarabiceye hirya no hino, turaraba ingene rufata uwuguha inkuru, hanyuma turaraba n'uburyo ushobora gufata nk'uguha inkuru, kubera uno munsi ushobora kuguha inkuru ejo ugaca ugenduka avuga icyo wishakiye ku nkuru yaguhaye, ugarutse ntagusubira kuguha inkuru cyane ukayitika se ukayishyira ko introduction idahuye n'ibyo yavuze, aca avuga ati ok kumva washimye guhindura inkuru yanjye, ubundi munsi nasubira kuguha inkuru.
Ibyo byo guhindura inkuru ni ibintu biteye ku bindi n'amategeko agenga amenyeshamakuru.
Ego twarabonye ko aricyo kintu kinini gikuru gituma abategetsi banga guha inkuru abamenyeshamakuru. Hanyuma tumaze kubibona uko rero twarabonye ko hariho ubundi buryo ushobora gufatamo uguha inkuru, ukamufata by'ukuri nk'umuntu aguha inkuru kandi bikapana n'uburyo kandi wamwiyegereje kugira ashobore kuguha inkuru. Kukubera benshi twagiye dusanga batashobora kumenya ingene bakosha ababayikuru. Rero icyo kenshi twaje tubona ko gishobora gutuma usanga ugiye kunterefona kugira ngo mbaze inkuru, ndakwazi radiyo yawe ni hanyuma kenshi bashobora kupa kubera ko aba atakwizeye ko ibyo aza kuvuga ari byo kumuvugira. Rero icyokorwa ni uko umumenyeshamakuru yakora akazi kiwe yisunze amategeko agakora akazi kiwe mu buryo adakomeretsa uwamuhaye inkuru kandi akavuga by'ukuri ibyo uwamuhaye inkuru yamubwiye. Ntacyafata ibibazo yamubajije acabipanga n'ibindi atamubajije ko kugira ngo ace amukura ku icyizere mu nyuma niyo aza kumurondera ntazomuha inkuru, cyane niyo yamubona no mu karere atwara acamvuga ati yo aje kurondera inkuru zitari zo muramurabe neza ashaka gucafuza abanyagihugu
ngaho.
Ari inkuru abanyagihugu zishobora kubagirira akamaro, atari inkuru uvuga ubona ko iza gucanishamo cyane ari inkuru itakigirira akamaro umunyagihugu. Rero mu gihe abamenyeshamakuru bokora bitunze amategeko bakirinda gucafuza abagenzi babo, bakirinda gucafuza abakora amakuru, nta nkeka ko umugabo w'abamenyeshamakuru umumenyeshamakuru atazubahwa mu Burundi kandi atakirwa n'uwo ari we wese.
Madame Aline Ndayishimiye, mwavuze ikibazo cyo kwimanira amakuru cyavuzwe, ikibazo cyo kwinubana, ikibazo cyo kwita abamenyeshamakuru abansi, ibyo bintu byifashe gute, ibyo bintu byorangira gute? Turazi ko muri iki gihe abamenyeshamakuru igitinyo murengera baba hanze y'igihugu, muri iki gihe ibyo bintu byo torerwa umuti gute?
Murakoze Frederic. Mugabo umunyemere ntangure mvuge nti ikintu cyose iyo kitangura kiba gifite aho cyatanguriye naho kiriko kiraja, kandi iyo ukeneye gutorera inyishu ikibazo ubanza kuja mu miji ukaraba imiji yatumye icyo kintu kiba, hanyuma mara kuyikuraho ikibazo kitakigatorerwa inyishu. Rero nkanje nka Adine Ndayishimiye nivuye ku giti cy'iwanje, ndabona yuko kwinubana ale majesite yabivuze neza ati kwinubana ko bamenyeshamakuru na n'uburongozi ndetse n'indongozi zitandukanye zaragaragaye cyane inyuma y'ibihumbi 2015 uko rero hamaze kuba ikintu nk'icyo cyangwa bimaze gutangura nk'uko byari bigoye cyane ko abantu bagarukana icyizero. Jewe cyo novuga ko solisiyo cyangwa inyishu mbona yofasha gutorera inyishu icyo kibazo nk'uko icya mbere kijya Eric yavuze, nuko wamenyeshamakuru tumenya akazi kacu by'ukuri, ukamenya wowe amategeko akugenga ayo ariyo, hanyuma ukagerageza kugendera ayo mategeko, hanyuma nyine amategeko nyine abasanzwe akabuye umenyeshamakuru mfise amategeko angenga kandi ndongozi kanaka yizigiwe n'abenegihugu cyangwa n'abanyagihugu irafise amategeko nayo nyene itegerezwa gukurikizwa cyangwa kubwirako. Ndetse mbona yuko impande zose umuntu wese akurikije amategeko y'iwiwe agakora akazi kiwiwe kuko ategerezwa gukora, uwategerezwa gutanga amakuru akayatanga, uwategerezwa kuyakira nawe akayakira akayatanga mu bwizigigo.
Ego me
Ego Frederic
Ego
Cyose shimangira gatonya ni cyakirinye cyo kuvuga ngo bega inkuru ikuye gutangwa ni ya igiye kuri bande yakirwa gute ifise impact iyahe mu kibano kwerege dutanga inkuru nk'abamenyesha makuru nibyo ugasanga uratanze inkuru utiyumviriye audience cyangwa utiyumviriye andi hanija tenga cyangira ko nkebura bagenzanje bamenyesha makuru yuko tugiye kuraba tukiga ko biri mu bitugenga biri no mu mategeko tugenga hama nazo n'indongozi nazo zigakurikiza amategeko tugenga uko mu kazi zijejwe harimo no gutanga amakuru akwiye igihe gikwiye
ana majeste barenga no kubganya ikintu cyo torera umuti ikibazo amenyesha makuru ahura naco ikakwimwa inkuru canke gufatwa kivunga ika no kwinubwa ibyo bintu byohera gute umuti woba uyiwe
ko ndavuga ati hari abantu kubera iterambere ryo kumenyesha makuru bimwe bita technologie de l'information de la communication n'imbuga ngurukana bumenyi ta réseaux sociaux bashaka kwitumesha makuru gasanga ugashishe ni YouTube abuze ibintu bitanduka yisangije cyangwa ngo numesha makuru neje kwituma kumesha umunyesha makuru yatanduka yaba kubera ibintu biko biragorana mu gihe kubera ubukene ari abantu basigaye bita abamesha makuru kubigure no mu gushora umuntu akafite no musa kugura ikimesha makuru adashobora guhemba umuntu n'umwe naba afise abantu nabamwe hakacajamo ibintu kutava abantu bitinsa kumesha basanga n'abantu bakarishimuka bashashe abantu rero nagahanze abenshi abakuru bashasha ko ari binjira mu mwuga kuko uno munsi urukora bavagi abantu basigaye bita benshi batari bo ugasha usanga abantu batazi itegeko na rimwe ugasanga abana bashasha bageze amashuri kubera afise channel yiwe ya YouTube afise Facebook avugira ko akabise n'umukameramani yisumesha makuru ivyo byose rero n'ibintu bikwiye guhagurikirwa hama bikaranduranwa n'ibiza umesha makuru akabazi umwuga wiwe hanyuma nakwa rwego rujeje gucubira ko imesha makuru bikora bakamenya ko saba polisi saba jandarume ni urwego ruringa kugira ufashe amesha makuru kumenya amateka n'amategeko abagenga kubafasha gushyiraho umwuga wo kumesha makuru kugira ukore neza hanyuma bariko barasahiriza nabo bandanye bakarenza ubwenge abamesha makuru cyane abakora injira mu mwuga n'abashasha bashyiraho urwego rwo kubuza abamesha makuru ibimesha makuru abarogwe igihugu bakamenya n'abakumvikana twese tuko duterera umuganda mu iterambere ry'igihugu bakamenya ko atari abasi b'igihugu kuko umwe wese Frederic n'abandi ko ndakubwira ku iradiyo ndafise abanyumviriza wari umurongozi namurongoye abantu urafise abantu urongoye kugira ubagombera abantu babimenye kuko bakoreranye n'umesha makuru bajyaga ibijyanye no kumesha makuru kuko abantu basanzwe bizi ibintu byo kumesha makuru bita communication baravuga ngo on ne peut pas communiquer nubwo twe usanga rero irakeneye kubaye neza igihugu kigenda neza
uko wivuze amakuru yatangaza uko ameze reka tubonereho akanya ko gusaba na Eric Nsengimana nawe nyine agire icavuze cyane cyane mu gutera akamo kugira ngo icyo cyuka kiza kibeho akamo mu gutera abategetsi cyane cyane nk'abo bimana amakuru cyangwa abo nuwa abamenyesha amakuru kama motera amenyesha makuru nabo nyine kugira ngo ntibabandanye binubwa nakahe mushya na Eric Zeman
bo twege akamo dutera akamo kandi dutera amenyesha makuru nuko bo nyine bubanza kwiha agaciro bo kwiha agaciro gute abantu babonye bariko barashikiriza ibitari byo kandi basanzwe babazi ku izina ry'abamenyesha makuru bo bashengeza nk'abamenyesha makuru kugira ngo umwuga wabo ugire agaciro hanyuma akamo kandi ntera leta bofata abamenyesha makuru bose bafite amajournal cyangwa amamedia ahemba abantu nica n'ikipe aho twumvise bahembwa 15,000 ku kwezi abandi nabo niba n'abahembe bakirikwa barakorera ubusa ayo maradiyo akugagwa agafungwa ku rutonde rw'amaradiyo akorera mu Burundi kubera niyo ashaka kumwuga abamenyesha makuru kuko usanga ari babandi barose ubaha amakuru kugira ngo ubaha amahera kugira ngo bashobore kuvuga ibyo bashaka baca babivuga kugira barondere ingene babaho uyu munsi ugasanga bavuga ngo bajya nabo muri opozisiyo mugabo ugasanga babivugishijwe n'ubukene kubera ari abo muri opozisiyo canke abasiri igihugu ahubwo babivugishijwe no kugira ngo ejo baronke ingene bashobora kubaho rero ibyo bakabitandukanya cyane ntibibaze ngo abantu bose bavuga nabi igihugu canke bacyoze umwuga w'abamenyeshamakuru ngo ni abamenyeshamakuru baba bahengamye bari muri politike oya hariho nabo bidasaba ko bajya muri politike nk'umuntu ahembwa 15,000 arose ubumuha $100 akamuha informasiyo itariyo akabimwemerera ko ayimuha ashobora kuyimuha rero ni ukwiha agateka
ariko ngaho Eric umumenyeshamakuru aba ari wifise cyangwa atifise aba ariko arenga ku mategeko akomeye cyane rwose agenga umwuga w'amenyeshamakuru aho naho abakaru itegeko rivuga ko umenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga
yego umumenyeshamakuru wese ategerezwa kwigenga ariko nagomba ndabambyeze Frederic ko atamuntu yigenga ashonje ivyo ni realite nitwoca hirya no hino kuko byarapfuswe sije nabifuswe byarapfuswe mu nama kwa tamu higenga shonje rwose ubu amafaranga ntiworeka gutanga inkuru zitarito kandi za matata nzo kwa ari ibyo bita kugurisha inkuru mbere banashaka kubimenyesha amakuru byo hanze ndabivuga kuko babivuze ugasanga batanze inkuru zitarito kubera ubukene rero muri icyo gihe nicyo ndiko ndavuga ko leta yopeya ko cyane ikamenya ko abamenyesha amakuru bose atari abamenyesha makuru ikabikorera ko service ministere ya communication igafata ya mbere mu gukontrola ibimenyesha makuru byose bihari mu Burundi bakaraba by'ukuri ko ari ibimenyesha makuru bikwica amategeko kugira n'umumenyesha makuru agiye gukora akora akazi kiwe akwije nawe nyine amategeko hamwe atawuvuga ngo ngwejo ngo nakoze kubera ko nta kintu twarumvise kandi ko hariho n'abamenyesha makuru bashaka kwigenga bakazana amakuru hanyuma abashefu bakayabahindura ibyo nohanura abatwara amaradiyo n'abanditsi ko bobihagarika n'amateleviziyo bakareka umumenyesha makuru bakamenya ko umumenyesha makuru ashobora guheba akazi iyo ushatse kumuhindurira inkuru yakuye kuri tele kandi ukamutekerera bakamenya ko bihanwa n'amategeko rero nk'uko bagize nk'uko babishyikirije twagomba tutumira akagohe abayobozi bayiyoboye ibimenyeshamakuru n'abandi bakingire cyane umumenyeshamakuru by'ukuri yigenge mu kurondera inkuru gutyo uzosanga umugabo w'umumenyeshamakuru ari umuntu ugize agaciro uzosanga bumvikana cyane na leta kandi ikindi nacyo uzosanga n'abamenyeshamakuru imyene bagize na kazoza keza mu bikorwa byabo bagakora bisunze kandi novuga akarangamutima icyo twita deontologie professionnelle ya journalisme
ariko me madame Aline ndayishimiye havuzwe kwinubana eka kwitiranya abantu kivunga kutatanga makuru kwinuba bamenyesha makuru nakamumotera batitsi canke abantu bose batanga inkuru nakahe akama nakumotera abamenyesha makuru kugira ngo ntibabandanye binubwa canke bakora ibintu byoba byotuma eka binubwa batisunze amategeko agenga umwuga wabo akamumotera imibiri yose nakahe
ngoma rwose ko dahita munyemere mvuge nk'uko impande zose zirasecho jokora kugira ngo umwuga wo guhanahana amakuru y'ibindi bitatu Burundi utere ija imbere iyo ishaka kuba kuba bimeze amakuru uko nagenda umenyesha amakuru nihereye ko bivuga yuko tukwiye kugendera amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru ibi rero bitandukanye na
agatangaza inkuru itariyo urumva yofumabura ico giturire hako abura akazi ko kenshi na kenshi aca kugwa mu kazi
kenshi na kenshi wa mukashe muyo natwe ni ku Rwanda kwa bayobozi ba maracu cyangwa ni mu sema ko tutadukanye kenshi umuntu muri mu basi arahanwa agatakaza akazi kiwe ugasanga abayiho nabi mugabo ikiba cyo gihari ahanwa yamaze gukora ikosa none ngo nome ngo kiza nuko abantu ko kurinda amakosa imbere yuko duhanwa uko umenye yuko umunyambwa abumye agatukisha umuryango yamara kuba umwe hanyuma nagendera amategeko y'umwuga kuko niba bica bita kuvuga ngo bamenyesha amakuru ntibagendera akarangamutima k'umwuga ese ngo numenye umuntu wese umenyesha amakuru ahari bagenzanje ariko aranyumviriza kugerageza kugendera akarangamutima k'umwuga wacu kuko amategeko arahari kandi ari fair niko navuga arahari bize yategereza kwikira ira abatanga makuru bose ni batahuye icambere yuko batanga makuru kugira ngo afashe mu kubaka igihugu cyacu kiza cy'Urundi kuko mu gihe hatabayemo gutanga itango ry'amakuru niho hataza bya bindi bavuga ngo hariko hatangwa amakuru atari meza kuko abateze kuyatanga ntibashimye kuyatanga kandi baravuga yuko utashimye kutanga inkuru kanaka hajya nyine utumye haba ari inkuru utagendeza
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tuga ku jambo madame Aline usozere.
Ego usozere mvuga ni mande z'ubufasha cyo gukora. Yaba nyina ba cyangwa utanga makuru akora
n'ibiza kandi. Customer service number located on the back of your phone card. Goodbye.
Chokorwa kugira ngo kwinubana birangire eka amenyesha makuru habwe inkuru n'abantu bose bazifise batabinuba eka ikintu amenshi makuru bogira nabo nyene kugira ngo bagabanye umwikeko canke eka ukwinuba baba bafitiwe ihokorwa iki kubwanye
gambira bere kumesha makuru sakazi ndawi ndagikibanga nibanga kuko umuntu aje kumesha makuru abanoneshi ni kumuganga ko ararokora uva bw'abantu ndacu gituma ko ndagikibanga ubuze ko uhe kumesha makuru ndi uraga amafaranga muha no kwi
subiramwo byacitse
umuga wo kumesha makuru sakazi aho muri banga kuko umuga wo kumesha makuru dawugereranze nk'abantu bakora abantu mu bitaro muri urgence nico gituma rero ari banga munaje kumesha makuru umuntu aba wikunda kandi ateza gukora umuga wiwe nico gituma bari ko baravuga ngo byabo menshi makuru bajya mu iturire nibaza ko gushaka no musu mu Burundi amesha makuru umumesha makuru zicakora aza karanga ko umuga wiwe ibyo bintu ntabyakora kandi suko ngo abantu bahebwe amahera menshi abantu bakunda umuga wabo hamba ikindi kintu nacho ntiyashobora gutera imbere mu gihugu demokrasi atabwirije gukomesha makuru buhari nacyo gituma baba bategetse babantu bose bameze kumenya ko ubwigenge bwo kumesha makuru ni karara mu Ruganda ntibacura ntiyashobora kuba iterambere gukomesha makuru atabwirije gukomesha makuru buhari nacyo gituma rero abamesha makuru bategereza kurwanira ubwigenge bwabo hanyuma bagakora umwuga wabo bakurikije amategeko ayo mategeko nayo yaratomoye ukuntu avuga aratomo y'amategeko y'u Burundi y'abitegeko rigenga yo kumesha makuru y'amategeko mpuzamakungu birazi ukuntu umesha makuru ateza gukora mu gihe akurikije amategeko neza ntankeka baramwizera nacyo gituma rero ndera avuga ko abamesha makuru b'u Burundi baragerageza kuva 2015 byagiye birasubira inyuma hamwe ukuri harabahunze n'abasigaye mu gihugu cy'u Burundi nagira nterite nagira kwanza ashimira amesha makuru k'ubutaka bw'u Burundi barakora cyane n'abantu bakora mu bintu bigoye mu bihe bigoye cyane rwose bw'abakarereza guteza imbere kumesha makuru nacyo gituma abantu bose boteza gushimira amakuru akihutaka bw'u Burundi ukuntu akora umwuga wabo hanyuma natwe bamesha makuru na twitera kamo turazi ko ubwacu bwoye duteza gukurikiza amategeko tugenda duheza gukora kuko amategeko yasha tugenda tukamenya ko dufitanye amasezerano n'abanyagihugu tukamenya ko dutatwe gutanga amategeko amakuru adatohojwe neza kuko amakuru adatohojwe neza bari bihuha yari bihuraho acaturira ibyo rero nta mumesha makuru wa karoro yo kwiyumvira ko yokora amakuru y'ibihuha amakuru yoza turi igihugu nacyo gituma rero amakuru y'abameza y'abamani twayavuga uko ari tutavuze imvugo ndenza rugero tukabivuga uko ari nk'uko bavuga mu gifaransa ngo les faits sont dits amakuru yacu amakuru agomba ari amakuru nta kuyahinyagirwa cyangwa kugira imvugo ndenza rugero ku bategetsi nabo kumesha amakuru si umwasi w'igihugu umubesha amakuru mbere yuko abamesha amakuru aba ari umunyagihugu n'umuntu atanga ikori n'umuntu yiga n'umuntu aba afite n'abana ashyira mu ishuri n'umuntu akora ibishoboka n'umuntu ahageze amatora aratora mu bandi n'umuntu ashobora kugira akamaro mu iterambere ry'igihugu n'umuntu aje kwisukagasuma n'umuntu aje mu biro agasaba ijambo ni ukuvuga ko umumesha makuru ni umunyagihugu nk'abandi banyagihugu ni nk'umusirikare ni nk'umupolisi ni nk'umukozi wa leta kuko ni umunyagihugu w'u Burundi afite karaga muntu y'u Burundi bumenye ko atarabasiga turatera mu iterambere ry'igihugu nacyo gituma rero ntimudufate nk'abasi dufate nk'abantu batera mu iterambere nacyo gituma rero mutwiyegereze turi bene wanyu dusarikanye dukore akazi ko guteza imbere igihugu kuko nimushobora guteza imbere igihugu mwa bategetsi mwe mutakuba n'abamesha makuru natwe abamesha makuru dushobora guteza imbere umwuga wacu tutari kumwe namwe nacyo gituma byanga bikunda urunani rw'abamesha makuru n'abarongozi rutegezwa kubaho kugira iterambere itere imbere kugira demokarasi isimbatare ya demokarasi iva ku munyagihugu ikamusubirako
wagarutse se bon reka tubandanye rero sigimana uruganda mwatunganije ni uruganda rukomeye nk'uko cyuko turabyumva byivugirwa n'ameshamakuru abameshamakuru bagize uruhara ni 60 ariko turazi ko mu Burundi hari abameshamakuru benshi cyane rwose mwaba mufise umugambi wo gutunganya urundi ruganda kugira ngo n'ameshamakuru batashe kuruzamo barugiremo uruhara
ego murakoze cyane turafite umugambi wo gutunganya ibindi bikorwa nk'ibyo kuwamenyesha makuru ndetse no ku yindi migwi itandukanye kuko twabonye ko ari umugwi ukenewe cyane mu gihugu, ko ari byiza ko tubananye duhanahana ibyumviro nk'ibyo, hanyuma tugashyika ku ihangiro twihaye. Kuko nk'ubu bavuzeko muri mu Burundi hari n'ikibazo gikomeye cyane cy'uko atashure ryigisha abamenyeshamakuru, icyo twakwita ecole de journalistique rihari. Icyo cyose ubushikiranganji bwaremeye ko bugiye kugihagurukira, bwejeje kuvugana na guverinema bakagira ibyigo bakaraba ku iryo shure ryabaho mu Burundi. Ni byiza rero ko twobandanya icyo gikorwa kugira ngo ibitariko biragenda neza bishobore kugenda neza muri uwo mwuga. Kandi twizera neza ko nk'uko mwumvise babishikirije ariko araba impinduka cyane. Hanyuma abandi bamenyeshamakuru batashoboye kuhashika, abandi barashoboye kuhashika nk'uko tuba twatumiye abayobozi, ariko batumukira abakora ibiganiro, harimo n'abayobozi bitabye nk'uko mubona Aline ariko aravugira ngaha n'umuyobozi w'i radiyo na televiziyo. Rero abo batubishyitsa cyane ibyo bize kubo batwara, hanyuma natwe tuzobamanya kandi tugerageza ko abamenyeshamakuru batari bake bashobora gushikirwa n'inyigisho nk'izo, kuko twabonye ko ari nkenerwa zari zikenewe.
Tukiri kuri wenyine Eric Nsengimana, ishyirahamwe ya Jape Africaine rikorera muri African House si ubwa mbere mukoranya nk'urwaruka rwo mu bihugu bitandukanye, ku byerekeye gutangaza amakuru, ku byerekeye inyigisho, gukoresha ubwenge ku byerekeye gutangaza amakuru, uwa munsi mugambi ni ugutumira n'abandi bamenyeshamakuru bari muri Afurika, cyane cyane mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini.
Murakoze cyane. Uko tuzogenda tuzakorana n'abamenyeshamakuru bo ngaha, niko ibyiyumviro uko bazobishyikiriza bakavuga bati turifuza umumenyeshamakuru kanaka cyangwa turifuza gukorana n'abamenyeshamakuru bo muri kino gihugu, cyangwa twifuza ko abamenyeshamakuru nk'aba botubera modele, nk'uko batubwiye ati ari umumenyeshamakuru yitwa Laurent Ndayungurume basanze basarurira ko yari umumenyeshamakuru w'ukuri, yakora amakuru neza akatunganiriza bose ku mpande zose, kandi ata makuru yabura ku muntu n'umwe. Rero nk'uko bashobora kuvuga turakeneye nk'umumenyeshamakuru nk'uwo yashaka kuzakuduka ariruta ubwenge, kuko twebwe uko tubikora hariho amanama dukora ku rwego mpuzamakungu, tukagira n'amanama yo gushyirwa kw'akarere, tukagira n'amanama rero yo ku rwego rw'igihugu. Ubu twasigira ubwoba bw'igihugu, ariko uburyo budukundiye nabo nyine bakabisaba baba baje mu nama bakabona ko bikenewe, ntaco buza ko tutabishyira mu migambi ya kazoza ko tubahuza n'abandi bamenyeshamakuru bo mu bindi bihugu.
Madame Aline Ndayishimiye na Mushyanahe na Majesté Barenga, mwavuze ibibazo bihambaye cyane rwose by'ukuntu abamenyeshamakuru bakora umwuga wabo ku buryo bwumvikana, mukaba mwashimiye cyane cyane ku bwigenge bw'umenyeshamakuru. Nk'uko mwabivuze hariho ingingo nka zitanu ngenderwa ko ku menyeshamakuru wese, cyane cyane ubwa mbere na mbere inkuru ikaba ari inkuru y'ukuri, hari ibyo bita mu cyongereza accuracy, hakaba n'icyo kibazo cyo kwigenga mwavuze akaba ari independent, mwavuze kandi ikibazo cyo kuba nka neutre impartial, ni ikibazo gihambaye cyane rwose. Mwagarutse no ku kibazo muri izo ngingo zikomakomeye zigenga abamenyeshamakuru gutangaza inkuru, ariko ukareka kureka gucafuza umuntu, mu cyongereza babyita humanity, akaba rero n'icyo kibazo gihambaye cyane rwose cy'uko iyo ugize nk'amakosa mu mwuga wo gutangaza amakuru wihenze cyangwa byaragushikiye, ukaba ushobora gusaba imbabazi. Ibyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose, n'ibibazo nzo batumira ko tukayaga tukanonosora cyane rwose ku byerekeye izo ngingo ngenderwa, ko ikintu mwushikiriza nta umushyanahe Eric nk'uko yatunganije ikiganiro kijyanye cyane cyane no gukarisha ubwenge mu byerekeye gutangaza amakuru hisunzwe hagati y'akazi na muntu, ikintu cyihuta muri ibyo bintu mwo musaba ni nk'igihe kugira ngo murabe ko bitunganya ingana nk'izo zikazakorwa muri kazoza. Ala, ale, muri ngaha mwebwe?
Ugambere nabo ndabisaba Eric wenyine ndabisaba igihugu cyose ndabisaba Leta y'u Burundi ndabisaba amashyirahamwe atabegamiye bya politiki ndabisaba n'abanyamigambwe mu Kirundi niho dukunda kuca umugari mu Kirundi ngo ibigiye inama bigira impamba hako twoguma duterana imyereka hako twoguma twibaza ko umwari umwasi wundi hakiye ko twama turiko turayaga kuko harya ikiyago n'ikindi mu Kirundi ibintu byose uri mu Burundi ushira mu kuyaga mu gihe twomenya umuntu wese amakosa ahari twirinda twokwirinda guterana gutana kw'ibikomo twokwirinda kuvuga ngo uri naka guni naka uri naka twokwirinda uterefonye umuntu ukucumi umukubira ko cyage umuntu umuhamagaye ukamenga umwasi wawe twomenya ko iki gihugu cyose ari cyacu uko bigenda kose uko bigenda byanka bikunda mu gihe turabanyaho twese tw'abarundi turabavuka gihugu tuza gutereye inyungu z'igihugu rero z'abinzego z'igihugu y'amashyirahamwe kandi ibyicaro bya politike bahoye abanyamigambwe tuba dukwiye kumenya ko twokwama turi kuganira tukamenya ko mu menshamakuru cyangwa umuntu w'uwari wese namba mu butegetsi tuzokoma tuko turayaga kuko ndaguhamagaye nk'ubu ndagukereye ntumbwiye ikintu umenye ko ubutanze isura atari nziza mu gihugu hanyuma tukamenya ko tukamenya amakuru cyangwa abari abanuzeye abatanga inkuru bose tukamenya ko dutiza kubiganirako tukirinda gucyozanya gucyozanya ngo bajya ngo n'abasi b'igihugu nta basi b'igihugu twese turi bene Burundi mu myaka 2030-40 kumbure abantu 50 kumbure abatwara amashyirahamwe kumbure abamenya amakuru kumbure n'abatwara igihugu myaka 50 nibakazo gisigaye hazora rugaruka rukiri hasi tumenye ko abantu bako baraturaba dutange kazuza kiza dutege kazuza kiza kazuza ya demokrasi bamukuyaga mu kugani twame tuko turayaga no munsi nambari ya Jean Pierre yumviye gukora ikindi kintu kubera icyo umugwi w'igihugu cyo agatekanzira mu serivisi hashi utobwira urundi ruganda rw'amesha makuru bakameye ati atije gatekanzira mu mbere kubera iki Leta y'u Burundi uyu president republic ko rabenyesha akuru atigo agatubwira bitako byagenda habuze kimwebwe mu fisi kigoraniza hama tukayaga twagirana kubera iki hariho ikintu bita forum de parti politique ihuriyamo n'imigabwe yemeye n'ubutegetsi ne itoktunga yateka tuyagena amesha makuru kimwe habuze iki kugira tuyage bega kubera iki ubundi bushikanaje butandukanye butobwira abatukati tuyage tutere imbere duteze imbere demokrasi kwa kwibumana kogabanuka kubera icyo abantu bako barayaga bakavugana ukuri atakujya umuntu kubihanze igihugu kuko ndababwira ubwigenge bwukomeje ni karahara mu Rwanda nibacura mu gihe twoguma tuyaga nk'uko byakuye tukama turiko turayaga twomenya ko twese dukunda igihugu twese turi bene Burundi atamwana n'ikinono dutegereza gukora ibishoboka byo gutera igihugu duteze imbere igihugu uko bigenda uko byose amakuru ari meza akabatojwe neza akavugwa amakuru ari mabi atohojwe neza akavugwa kuko ndiko ndaguhaga akarorero Frederic abanye yuturirire ageza kuba guhamagara benshi bakubwira bafashe kumenyekanisha ukuntu imyuzurira yagenze harabaye imyuzurira iheruka habaye isibe uko nyine habaye ibiza nuko nyine habaye igwana benshi bakuru bakenewe sabesha bakuru bakenewe abategetsi bakwende habaye isibe n'ibiza abaharanira agatekanzira mu bice bashyiramo ari ibyiza bya politiki abose bakeneye kubwira habibiza habaye ibyaduka by'ingwara abose babikorera hamwe habaye ikintu cyacu cyose mu gihugu cyaba cyiza cyane kibi imigwi yose iteza kujya hamwe none mu gihe umwe abona umwasi nk'uwundi bizogeraze dukumenya umuntu wese uburenganzira bwiwe bakareka uburenganzira bwiwe akabukora akabukora neza atarenze amategeko hanyuma n'ubundi agakora ukuntu amategeko amurekurira akabikora neza hanyuma bakarimburira hamwe bakavuga ati naka
murakoze madame Aline ndayishimiye ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo mwuganire ni radio Ijwi y'Amerika
murakoze
namwe Frederic murakoze ndabashimiye namwe mushikantahe Eric Nsengimana ku kanya mwatoye kugira ngo mwuganire cyane cyane n'Ijwi ry'Amerika ku ruganda mwari mwatunganije mwakoze
namwe mwakoze cyane kutwiyumvira kutubaza ibikorwa twatunganije ndetse menyesha n'abari ko batwumva ko no muri yinga tuzoba turi kumwe n'abagore n'abagore hamwe no guharuka rusimbataza amahoro mu iterambere n'umutekano muntu mbere yo kurabira hamwe ingene bo kwiteza imbere
turabashimiye namwe mu shirantahe ala majesté barenga mwakoze cyane gose ku kanya mwatoye mu muganda ni radio ijwi rya Amerika kuri iki kibazo uramutima